nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Tore kumunsi wa kabiri genekerezo rya 11 ruheshi mwaka wa 2024 ndabaramukije mwese muri ko mukurikira radio Inzamba gateka kawe nongera ndabaha nikaze muri ryasango ry'amakuru mu kirundi twabateguriye kuri no wa kabiri ayo twabatorokanije nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru ziyagize. Umunyororo umwe yarayitavye imana aho yarapfungiwe mu gashoka parke y'Imakamba. Amakuru ava Imakamba yemeza ko yarafise ingwara yamufatiye muri aho gasho haraheze ukwezi, ariko ngo ntiyigeze yemererwa kuja kwivuza. Iburabuzi wajyamyesha amakuru bakorera mu gihugu rirabandanya mu gufungwa gushaka kunyuruzwa n'imitahe ya gasakisaki rirahagaritse umutima inzobere mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Iyo ngo nimwe mu ngendo yashizweho n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kugira itera ubwoba abamenyesha amakuru n'abarundi muri rusange, na cyane cyane muri kino gihe Uburundi buri kubuja mu bihe by'amatora. Abagize leta bakwiye gutanga imihoho umukuru w'igihugu agashira abandi kubera ubukene bw'itoro n'amafaranga y'agaciro bumaze igihe kitari gito, ari navyo ibindi bihugu bifatira ko kugira ngo bapime urugero rw'ubutunzi igihugu gifise. Ubwo bukene bukiyongera ku kurya ibiturire bituma ubutunzi butisununura na gatoyi. N'umwihwezo wa Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme muramukurikira muri ano makuru. Amakuru saya gusa twabateguriye kwa guca ku mayange mukanya nido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasubiye kuba ikaze muri ano makuru. Umunyororo umwe yaraye yitabye imana we yarapfungiwe mu gasho ka parke mu ntara ya Makamba muri ijoro ryakeye kuwa mbere ushira uwa kabiri. Akaba yahagaritswe ku igenekezo rya munani rusama bivuye ku matati y'amatongo. Amakuru ava ngaho Imakamba yemeza ko yari afise indwara yaramaranye iminsi itari mike, kandi ko atigeze yemererwa kuja kwivuza naho ingingo yo gusohoka amaze gutanga indishi y'akababaro y'uwo wasangiye amatati yari yafashwe. Reka inkuru tuyibaze Edi Claude Ninahazwe.
Nk'uko bivugwa n'abegereye aho kugashoka parke ya Makamba uwitabye Imana azwi ku izina rya Jerome Ndikuriyo, ngo yoba yitavye Imana biturutse ku ngwara yamufatiye aho mu gasho, ariko ngo ntiyemerewe kuja kwivuza. Amakuru ava hegereye parke ya Makamba avuga ko uwo munyororo yari yahagaritswe kuva ku genekezo rya munani ukwezi kwa gatanu bivuye ku matati y'amatongo. Jerome Ndikuriyo akaba yari yazize amatati y'itongo yaheruka gutsindira, ariko uwarimye uruhande yatsindiye aranka gusoroma ibijumbu yaharimiye nk'uko byemezwa n'abanye biwe. Iryo soko riremeza kandi ko Jerome Ndikuriyo yavuye asoroma wa murima araheza ivyo yasoromye abitwara mu gipolisi abiha inyemeramabi kugira nayo ibishikirize nyene vyo. Ariko Jerome Ndikuriyo yaciye ahagarikwa niyo nyamiramabi imushikiriza parke ya Makamba. Ayo makuru yemeza kandi ko hari habaye ubwumvikane bifashijwe na parke aho Jerome Ndikuriyo yari yaciriwe kuri hanyene umurima amafaranga ibihumbi amajana na 50, naho Jerome Ndikuriyo yari yemeye kuriha ariko agasaba kurekugwa kugira aje kugurisha agace k'itongo nti yavyemerewe. Ayo masoko nyene yemeza ko icariho cy'umushikiriza amaza yari yafashe ingingo yo kurekura Jerome Ndikuriyo, ariko bakaba batazi iyo vyankiye. Kugeza saa zitandatu ku mutaga w'uyu wa kabiri, Claver Samshimiki arongoye parke ya Makamba akaba taco yari bwashikirize ku rupfu rw'uwo munyororo yitavye Imana. Makuru uruganda rwa radio Inzamba rwa Ronse akavuga ko yari kugashoka parke aho yari kumwe n'abandi barongoye ubutungane hamwe n'igipolisi kugira ngo batohoze ivyabaye. Abahinga mu vy'amategeko bavuga ko uretse ko Jerome Ndikuriyo atari no guhagarikwa kuri ico caha na rijya yari yatsindiye iyo tongo, ngo nta n'indishi yari gusabwa bidategetswe na sentare kuko ariyo ibifiti ububasha.
Edikolode nazwe arakenuye turabandanya n'amakuru twabateguriye iburabuzwa ry'abamenyesha makuru ryasubiriye kwimonogoza mu Burundi. Abamenyesha makuru bane harimwo babiri b'ikinyamakuru Iwacu n'abandi babiri b'ikinyamakuru gikora ku buhingangurukana bumenyi La Nova Burundi baraburabujwe mu kazi kabo mu kiringo cy'ameza biraheze bikaba biteye amakenga abatari bake. Reka inkuru tuyibaze Jean Marie Ndabashinze.
Umumenyesha makuru muri kino gihe ariko arahohoterwa ni Pascal Ndayisenga arongoye ikinyamakuru La Nova Burundi gikorera ku buhinga ngurukana bumenyi. Umumenyesha makuru azorenguka ku munsi wa kane w'iyindwi ku mutahe yahawe n'umushyikiriza manza wa Republika mu ntara ya Rumonge akabavuga ko atazi icyaha yakoze n'uwo yagikoreye. Yibaza ko ari bijyanye n'amakuru aca muri icyo kinyamakuru. Ubundi ni Pascal Ntakirutimana arongoye igisata cha politike mu kinyamakuru Iwacu. Nawe ku munsi wa gatatu w'indwi heze yarahatswe kunyuruzwa n'abapolisi babiri Imana irakinga hari muri zone Cibitoki mu gisagara cha Bujumbura. Mu ijoro ryo kuwa 22 rishyira rya 23 ukwezi kwa gatanu umumenyesha makuru Jean Noel Manirakiza akorera ikinyamakuru Iwacu mu ntara ya Gitega yarakobaguwe na komiseri w'igipolisi muri iyo ntara Evariste Habogorimana agira ko aramwaka ibikoresho by'akazi byiwe naho mu nyuma yahavuye abimusubiza. Naho kubagira umenyesha makuru Sandra Muhoza akorera ikinyamakuru La Nova Burundi amaze amezi abiri avundiye mu ibohero rikuru rya Mpimba yagirizwa guhungabanya umutekano w'abanyagihugu. Ibyo amashyirahamwe y'abamenyesha makuru n'abaharanira agatakazi na muntu bamirira kure ahubwo bakavuga ko ariko azira umwuga wiwe yarakwiye kurekugwa atakirinze gusabwa. Tukabibutsa yuko umenyesha makuru Florian Irangabiye wewe apfunzwe kuva mu kwezi kwa munani umwaka 2022 umenyesha makuru wa radio Igicaniro kuva agifatwa akaba yagejwe guhungabanya umutekano wo hagati mu gihugu. Abatari bake bakabandanya basaba yuko yorekugwa kubera ari kazira umwuga wiwe.
Jean Marie Ndabashinze arakenuye ingendo y'ubutegetsi bwa CNDD FDD yo kuburabuza abamenyesha makuru igihe cyose bamaze ku butegetsi n'umugambi bafashe wo kuzivya umuntu wese avuga ibyo leta yabo itabishaka kumva bisigurwa n'umenyesha makuru Innocent Muhozi arongoye ishyirahamwe OPBRG guhanura hagati y'ibimenyesha makuru akaba n'umuyobozi wa televiziyo Renaissance. Kubwiwe abo bamenyesha makuru basigaye mu gihugu babandanya kuburabuzwa kuko biri mu ntumbero yo guhisha abarundi n'amakungu ibibera mu gihugu ariko ntaco bagihisha abarundi kuko amabi ari mu gihugu abarundi babayemwo azwi na bose. Tutegeye mi Innocent Muhozi arongoye OPEB.
Ibyo byose biba bikiriko birabana mu munsi byatanguye mbere kera byatanguye kuri ruva kuki biza gukomera hanyuma 2015 14 13 niho hagiye haraba kuburabuza abamenyesha makuru CNC ituma ko abantu itangaza gasopo igira ibiki gushika mu 2015 aho berura bakarasa bagaturira bakubugara ibimenyesha makuru byari imbere y'ibindi byakurikirwa n'abantu cyane mu Burundi. Politiki yahindutse rero aho kugira ngo ibe politiki y'uko abantu bashobora koroherezwa kumenya no gushikiriza ibyiyumviro yahindutse politiki y'ukuzibya uwo wese atavuga icyo leta ishaka kumva uwo wese ashaka kwerekana ikiriho kiraba mu gihugu kidakurikije ibyo abarundi bari barumvikanye mu bwirwa shingiro ryavuye mu masezerano y'Arusha. Bagenzi bacu rero baburabuzwa bafunzwe abajya kunyuruza tutibagiye abishwe. Ni muri iyo ntumbero ya politike yo kubuza ko abarundi bamenya ibiriko biraba mu gihugu cyabo yo guhisha ayo mabi yose mugabo ntawe ushobagihisha kuko nta na byinshi bikiriho byo kuvuga kuko abantu barabyibonera bonyine ku buzima babayeho kubyo babona iminsi yose mu buzima bwabo mu kazi kabo. Uko baburabuza abamenyesha makuru aho bitereye agahinda kandi baburabuza abamenyesha makuru ibimenyesha makuru nkuko baburabuje abacamanza bashaka gukurikiza amategeko bakaburabuza bakica kanyuruza abapolisi bashaka gukora akazi kabo uko byateza kuba n'abandi bakozi bose ba leta aho bari muri finance muri za OB muri administration hose ugerageje gukora ibintu uko yateza kubikora nyine ku nyungu z'igihugu acaburabuzwa. Nibyo byivyo bishikira abamenyesha makuru bazi byakabishikira abamenyesha makuru nubu bikiriho amatora yo ariko araza hakizohinduka bigi bitunyuka zoguma uko bimeze nawe urumva cyo bimaze kandi sinayo kwizera ko ikintu nakimo amatora kuko udashaka ko abantu bavuga udashaka ko abantu bamenya ibikorwa mu gihugu ntazoreka ngo amatora nayo abe ku mugaragaro kandi icyabwiye mu gikurikizaho nko kizoba kibitse
umushikiranganje aje rw'ubutungane Domina Banyankimbona ngo arakwiye kuva mu gacerere agashengeza Colonel wo mu gipolisi arakaza Moyize batazira nyeganyega arongo igipolisi muri commune Kabarore mu ntara ya Kayanza ivyo nibisabwa na Cher niko yagize arongo uyu muhari ligiteka uyu mukomiseri azwi mu mabi menshi n'ubwicanyi yagiye arakorera abanyagihugu yitwa ko ajejwe gukingira umutekano kuri no wa gatandatu heze yagandaguye umunyagihugu azwi ku matazirano ya Yosefu Habiyaremye uwo muri commune Kabarore tega matwi Angel niko yagize arongoye umuhari ligiteka
nishamwe ligiteka turatumutima hagaze turabajwe niyicwa cyagashinyaguro umunyagihugu Joseph wo mu commune Kabarore yishwe n'umukomiseri wo mu commune yitwa Arakaza Moyize bataziranyeganyega umukomiseri azwi mu kwica mu kunyuruza mu guhohotera imwe twita torture no mu guhagarika abanyagihugu bidacinye mu mategeko n'ishyamwe riteka tugahamagarira abarundi ndetse mbere dushimira na abanyagihugu mu Kabarore bo bihagaze ko bakanka guhamba uwo babuze ubutungane budakoze ngo ugira ngo bahane uwabikoze nshimwe iteka tugahamagarira abarundi bose yuko bo kwama bihagarara ko bagasaba leta y'u Burundi na cyane cyane ubushangaje bw'ubutungane ko bubatunganiriza buvana n'abo bantu bamwe ariko barahekura u Burundi ukabahana bukurikije amategeko y'igihugu.
Inzamba
amakuru twabateguye tubandanize mu gisata c'ubutunzi igitoro n'amafaranga y'agaciro mu Burundi biri ku rugero rwo hasi cyane kandi bihugu byose ku isi arivyo bigendera ko kugira bimenye ko ubutunzi bwifashe mu gihugu bisigurwa n'ishyira hamwe Parseme yasubiye gutera kamo kubera ubutunzi bw'igihugu buguma butituka Faustin Kumana arongoye iryo shyira hamwe akaba negura ibiturire biriko biraka indaro mu Burundi n'ingene leta yizizi isoko ry'igitoro kandi yategezwa kuri hebera abigenga kuri kira Faustin Kumana arongoye ishyira hamwe Parseme ku rwego rw'igihugu
ugambire ho Parseme si kwibutsa leta n'abarundi ko imvugo yo kuvuga ko ibintu biriko birifata neza ibeni iyo mvugo nibaza yuko iraheze kabishuzwa n'ibintu ngene byavyifashe ugambire ho hariho ibipimo bibiri vyerekana ingene igihugu kiba cifashe ningene amadovide igihugu gifise mu bubiko angana n'umwanya ashobora gutuma igihugu ciza ibintu mu gihugu kushiko turacafi sukwezi mbere rimwe rimwe munsi y'ukwezi na amezi ya stoke y'ibitoro igihugu kiba gifise kushiko uno munsi ubiravye wome ngo nta n'indwi imwe nta n'imisi dufise ya stoke y'ibitoro igihugu ushobora gukoresha or ibihugu byose byo ku isi ibyo bipimo bibiri biragwa ku munsi ku munsi igihugu kidashobora kugira ibyo bipimo ngo byifate neza ibyo gihugu kiba kiri mu ngorane nako kiba cifashe tuivugisha ukuri ndetse na kera wasanga stock y'ibitoro amezi atandatu wasanga amadovize ari ku mezi atandatu yo kwinjiza ibintu mu gihugu urumva tugeze kuri urwo rugero ni ibintu bibabaje ngira nicyo gihugu kugize icyo nyine gishobora gushikira ibyo bipima ubugira kabiri n'ibi bintu byo gutunga amadovize nabi hakajamo n'ubusuma kudakoresha mu muco kandi asanzwe akenye ivyo ni ibintu bibabaje cyane kubona ibintu bisanzwe bikintu bisanzwe gikenye gifite akamaro mu gihugu mbwa kigasesagurwa kigatunganywa nabi ikindi ni mauvais circuit d'approvisionnement ingene abantu binjiza abarekuye kwinjiza mu bitoro mu bisanzwe leta ntirangura ibitoro hanze ayo mashyirahamwe ya leta aguma avuka kugira yinjize ibitoro ivyo naho bibaho nta n'akamaro bizozanira igihugu ibitoro byinjizwa n'abantu bafitiye ubushobozi bafite logistique babikora utwabo n'ahandi tamani kuvarua mwanadamu bara rosa na dovize motive kani chumba ya kureishi jinsi na hano muna nonga madovize goya kureishi vindi iwanu muri kila kura neza na shengezwe na rasu chole kapari vinu dumu kingira nira ikibaba ni kimi nacho nukumu ni vitituwe chamaze kuilara hose na masashama karo nye kamare kumbara unye kitora ya andavuzi donga anu hose kumeida vyo salire tiri kila vijira ni vitulide nukumu kusesagura micha evira
kubwivyo leta ihari uno munsi yategeza gutanga imihoho umukuru w'igihugu agashinga yindi shasha kubwa Faustin Ndikumana uwo ni umuti nyamukuru utegezwa kwisungwa ama abategetsi bashasha bagafata ingendo zibereye zo kurwanya igiture no gutunganya neza ibikorwa bya leta babifashijwemo n'abahinga dusubire twumvize Faustin Ndikumana
ingingo leta ifata zanka kubiriki nuko mubisanzwe ingwara zibiri ubundi bugwaye cyane nico giturire cyamaze gushwanyagura inzego z'igihugu n'indongozi zatakaje ico bita uburongozi bwo kumva ko bakunda igihugu bariko bakorera igihugu le sens de l'état ibyo bintu birimaze kwinjira mu gihugu igihugu ntaho kiba kigihagaze ingwara zamaze kumurengera nico gituma hakwiye gufatwa ingingo zikomeye izo nta zindi nuko hasiga umugambi uboneka wo kurwanya igiturire mu gihugu cy'u Burundi no guhasha bakaboko kugira leta isubire kwizerwa n'inzego zisubire kumera ikindi nuko ibanye inkuru y'igihugu isubira mu minwe y'ubushikiranganji bwa ca leta hanyuma abajejwe ibiro by'umukuru w'igihugu canke ubushikiranganji bwa mbere bagakonorora mu bintu byose hari ubutunganya ibintu n'umukonorora hanyuma berbe yerekane amaregre ni ukuvuga amategeko igira kubwira amadovize atangwe n'ingene abikwa n'ingene atunganywa hanyuma kandi berbe ihane amabanki atari karabikurikiza ivyo ma importasiyo no kwinjiza ibintu bisubire mu mabanki hanyuma berbe iheze irabe amabanki ari karakurikiza ayo mategeko mashasha hanyuma berbe zirasohora n'icegera n'icingene amafaranga ari karakoreshwa mu gihe rero ingwara zamaze no kuba n'umurengera gutya bica bisaba yuko haboneka akanovera gashasha muri iyo leadership twavuze ni ukuvuga rero yuko umukuru w'igihugu ari hejuru y'inzego ibintu bimeze gutyo niyo leta irashobora no gutanga imihoho mu gihe ibintu bitava mu nzira akazi yindi kandi n'umukuru wa kayiha uburyo no kwishyigikira kubwira ingingo zifatwe iyo leta ikacyahamagara n'abandi bashobora gutera icyo baterera mu bahinga kugira ibi byumviro byose bishobore kujya mu ngiro igihugu gishobore gutoha gisubire mu nzira nyayo
ikena y'igitoro yibonekeza hirya no hino mu gihugu nta rindi riva ko atari ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD bwihaye ingendo yo dukunigira mu menshi abanyagihugu ivyo nibishikizwa na Frederico bamvuga inyumvira arongoye urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi Sefor Arusha ahavuga ko bitumvikana ko mu Burundi gitoro gikena kandi ibihugu bigize akarere k'ubuseruko ico kibazo kitahari tega matwi Frederico bamvuga inyumvira
kibazo c'ibitoro iki kibazo cyumvikana mu Burundi kandi rumwe nticyumvikana mu Burundi ruhande ko kikumvikana mu ruhande kitumvikana n'uruhe nuko uravye mu Rwanda urabwe Bugande karaba Kongo karaba Tanzania karaba Zambia na namwe bafise ingorane z'igitoro atari mu Burundi ingendo CNDD-FDD buryo yatanguye kuva kera kuva mu 2005 yuko bavuga bati tuvuye mu ishamba reka twikande ati kandi umwe wese agende arisha hahambije jewe ntakonobagira kandi bose barabikoze ari naco gituma ari naco gisigura ikintu citwa uruswa gupfumbatishwa kwiba kunonera amafaranga y'igihugu atacamira kuva hasi gushika hejuru igihe kimeze kumiruka abantu bacu bamaze kuromora mwene uko nta kintu na kimwe gishoboka gukorwa ngo ibintu bihinduke abo bantu bibaciyeko nibishoboka kuko baramaze kuromora baramaze kugira kure narumwe jo bundi mushikiranganje wa mbere mu aravuga ngo urumva rero ngo twarihaye ngo turi kenurangwe mvya tubijana mu miryango tuhabagenzi ati wowe tugwiza guhindura nibaza ko ahanini bashize imbere ivyabo ivy'igihugu baraheba bashira inyuma nta vy'igihugu barimo ndabisubiremo nta vy'igihugu barimo bari mu vyabo bari mu kwitungira ukwabo ari nacyo gituma usanga hari akagwi gatunze by'umurengera n'abanyagihugu bakenye by'umurengera kuko itunga ryaguriza gutungisha abanyagihugu riri mu kagwi gatonya k'abantu natangaje ro kw'ikintu cy'ibitoro ndetse n'imvugo y'umukuru w'igihugu aho yavuga ati atereje ibitoro sino bituma bamuvuga ngo nta bihari ngo biriho umunyama ko witwa Jerome ubundi bashi yagira nabanga mukuru wa leta yayavuze ati none biri hehe ngo niwagendeye iyo bi nkajya ngo muri seke ntibiriyo nari hehe hanyuma ati nane hari akantu wigeze kuvuga uti ngiye kubifata mu ntoki ngo yego ngo none ngo ko bari bafite mu ntoki ngo bashaka kudira ku kiyiko mugabo twaza ati bo batambata ku kiyiko wewe umunsi utanga ni ibido biri hehe
ni kuri no nkuru ivugwa mu gisata c'ubutunzi duciye dusozera ko amakuru twabateguriye kuri no wa kabiri reka nshimire mwe mwese mwarimo duteze yo nshimire nabagenzanje bamfashije kwegeranya ano makuru umwe wese ku ruhara yagize Profesa Niyongere nako ndabashikiza ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.